Kumusi wakabiri windwi iheze niho haba amatora y'umukuru w'igihugu ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Aya matora akaba yasubiye gutsindwa na Perezida Barack Obama. Aya matora yarakurikiranywe cyane haba ngaha muri Amerika, ntibisanzwe ko niho yarika arabera, eka yarakurikiranywe no mu bice bitandukanye byo ku isi. Ngaha muri studio mu kiganiro cyacu giha akaryo abatwumviriza kugushikiza ibyiyumviro byawe ku bibazo bitandukanye. Turi kumwe na Thierry Uwamahoro akora mu isosiyete Apps ngaha i Washington DC. Turi kumwe kandi na Rene Claude Niyonkuru, umuhinga mu by'amategeko no gutunganya intwaro, akaba ari mu gihugu cy'Ububiligi muri iki gihe. Tukaba kandi kuri telefone turi kumwe na Dukuze Concorde ari i Bujumbura mu Burundi. Twashaka guhera kuri Thierry Uwamahoro ari ngaha Washington DC, akurikirana cyane ibyerekeye ubuzima muri Amerika rwa politike cyangwa imibano. Ayo matora ngaha muri Amerika byaratangaje, abantu babona ko yegeranye cyane, ntibashobora kumenya uzo yatsinda naho benshi bavuga ko ari Obama, ariko yatsinze n'amajwi menshi, haba ajya amajwi akomakomeye de grands electeurs cyangwa amajwi y'abanyagihugu rwego rw'igihugu. Ayo matora mwarayakurikiranye, nikihe muri ayo matora mu byayavuyemo cyabatangaje?
Nakoze Fidel, nkuko bivuze hari amatora yabaye kuwa kabiri yaratangaje abantu batari bake, ariko ku bantu bari bakurikiranye hafi kuva bake mu kwezi kw'icenda baramubwira ko amatora azoba yegeranye, uravye igitigiri cy'abantu bazotora, ariko uravye ku ntara zimwe zimwe zihambaye, urabona ko Perezida Obama afise kino kwita avantage, urabona ko ari imbere. Kimwe mu kintu cyatangaje n'ukuntu abanyagihugu bagiye gutora bumvirije ibyo Perezida Obama yari yabashikirije, kujya bababajije bati ninde mubona dufate muri aba bari kubaritoza azo kwitaho abakene. Ibice 31% byavuze ko ari Perezida Obama, ibice bibiri gusa bibiri byavuze ko ari uya Mitt Romney nyine yari yitoje. Babajije bati ninde azo kwitaho abatunzi gusa, ninde imigambi ye witaho abatunzi. Ibice 50% byavuze bati ni uya Romney, ibice 10% kwizana ni byavuze ko ari Obama. Ni ukuvuga ko abanyagihugu bari bafashe imigambi ya Obama bakayizera.
Mwitegereje mu byavuye mu matora, ni ibibazo byugarije Amerika muri iki gihe, ni ibibazo bitoroshe. Naho Perezida yatowe, ishami ry'inama nshingamateka ry'abadepute ryagumye mu minwe y'abarepublikan, uyiyoboye akaba atamworoheje akazi mu kiringo cya mbere. Sena yagumye mu bademokrate, ni nk'uko ibintu bitahindutse muri Congress. Uravye ibibazo bihari muri iki gihe, hari ibibazo by'amadeni, hari ibibazo bikomeye by'ubutunzi, mubona hari akoyoko Obama zogira hazoba ugukorana kurushiriza hagati yiwe n'inama nshingamateka mu biyona gute?
Uravye ukuntu inzego zigiye kumera muri iki cya kabiri cy'umwana ya Obama, nta kintu cyahindutse kuko byakuguntu byahora bimeze. Abademokrate bafise inama nkemuzamateka, abarepublikani nabo bafise inama nshingamateka, kaba na Perezida Obama. Mugabo icyo mbona kigiye kumuhinga nguvu mu minsi iri imbere, ni uko abanyagihugu babajije bati ibyo by'amataxi ibyo bijyanye n'amadeni, ahanini Obama yagira ati ni guduza amataxi ku batunzi, abanyagihugu iyo ngingo barayishyigikiye. Ku buryo nibaza ko no mu biganiro bazogira bariko baragerageza gutorera umuti ikibazo cy'amadeni azokwitwaza izo nguvu nshasha afise, ni ukuvuga ati abanyagihugu twabajije bavuze bati amataxi naduze, nibaza ko bizomufasha mu minsi iri imbere, ariko ingwano zo zizobandanye ziba hagati yabo y'abatwara izo nzego zitandukanye.
Nawe Rene Claude Niyonkuru, umuhinga mu by'amategeko no gutunganya intwaro muri iki gihe ari mu gihugu cy'Ububiligi, uravye ibyavuye matora gusubira gutorwa kwa Perezida Obama, ubona ari ihe ngaruka bifise ku byerekeye nk'imigenderanire hagati ya Amerika n'isi, dufate akarere k'Iburaya, Afrika, Ekanazia?
Murakoze cyane. Iki kibazo umuntu yocishura ko murafatiye no kukiringo Perezida Obama yari amaze ku butegetsi kuva gitorwa, abantu benshi muri Afrika cyane cyane bariyumviriye bati yaragiye guhinduka ikintu gikomeye mu migenderanire ya Amerika na Afrika, imigenderanire ya hagati y'ibihugu bya Aziya na Amerika. Kandi ibyo bonye twarabibonye ku rugero rutari ruke n'imiburiburi, abantu benshi kuva yagatangura barabonye muri Obama umuperezida adafise novuga akantu ko gusohora tora makungu ko gushaka gushira Amerika mu kibanza cya mbere, kuko uvuga ati nitwebwe abandi banse ntacyo bidutwaye turagenda twenyine. Mugabo yariko yibaza cyane cyane gushira imbere gukorana n'ibindi bihugu rutura, ibihugu by'Iburaya na ibihugu nk'Ubushinwa n'ibindi. Ibyo rero byaratumye abantu benshi babona ko Amerika yahinduye cyane intwaro yari iriko kuri Perezida yahahora George Bush mu Republike, aho munzi ko Amerika yari yagiye mu bintu byinshi by'intambara hirya no hino ku isi za Iraq, Afghanistan n'ahandi ariko rero turetse nko kuri uko guhindura uko abantu babona America mu bijanye n'inyungu za America ubwazo nta kintu kinini ya twuvuga cyahindutse America ni igihugu rutura ibihugu rutura ukuntu byubaka politike yabyo n'imigendranire n'ibindi bihugu hamahazamo ibintu bitatu amahoro ico twokwita ingongende gwako ibyo gushigikira demokarasi hagati y'akazi na muntu hamwe n'inyungu inyungu dushobora kuba ziciye mu budandaza Perezida Obama rero kw'ico kijanye n'amahoro ego nivyo yarakoranye n'abandi mugabo ukabona ko ari umuntu yitwararitse cyane ikibazo c'amahoro y'isi nivyo mugabo na cyane cyane ubwa mbere y'abanyamerika nico gituma mubona yakoze cyane mu bijanye no kugwanya ibyitera bwo bagushika nahashika ku rugero rwo gukuraho uwarahagaririye umutwe wa Al-Qaeda Osama bin Laden nivyo yaragerageje gukuraho intambara muri Iraq aranashinga ko abasoda botaha ntitwibaza ko bazosubira muri iki kiringo mugabo w'America n'ubundi nk'igihugu rutura kiri ku isonga ry'izoguma citeguriye gukorana n'ibindi bihugu ndetse binakenewe gifata ingingo zo gukingira amahoro yacu umutekano wacu ubijanye n'urudandaza Afrika murabona muri no minsi hari cyane cyane igihugu c'Ubushinwa aha turiko tuvuga ku bintu by'inyungu sinibaza yuko mu kiringo cya kabiri cya Obama na cyane cyane ko nk'uko mwabivuze America ifite ikibazo c'ubutunzi bazoga umumengo bahebeye urubuga Ubushinwa mu bijanye n'urudandaza mu bijanye no kuzana imitahe muri Afrika nibaza ko bashobora kuzogira igihindutse bizanye n'ibi byo gushigikira ico twakwita ingende gwako hagati y'akazi na muntu demokarasi ku muri America ntizoseruka kwisonga mugabo n'ubundi ntitubona America izohindura na rimwe ikuntu yama ishigikira ibihugu bishira imbere demokarasi ndetse ikaninu ibihugu bidashira imbere demokarasi mwarabonye uruhara yagize nk'umbyahindutse mu bihugu by'abarabu n'ubu rero murana ko atowe hari ibibazo muri Syria hari ibibazo mu bindi bihugu bimwe bimwe muri Afrika ari hahantu uhimirije amatora za Kenya n'ahandi kandi ari bihugu bifite ico bivuze kuri America n'ibindi bihugu rutura tukibaza rero tuti Obama s'umuntu azohava twara America ku rundi rugamba by'intambara mu kikiringo cyo cya kabiri mugo s'umuntu azovuga ngo America ibiriko birabera hande ntibituraba kubijanye n'inyungu z'urudandaza turibaza ko azoba ikintu kindi kubijanye kumbure no kurondera ingene America yosubira gufata ikibanza gikomeye mu by'urudandaza mpuzamakungu hamwe no gushigikira intwaro zishingiye ku gatya kazi na muntu zishingiye ku ngendo ya demokarasi
kuba ariko baratwumviriza ngaha kuri radio Ijwi rya America turi kumwe n'abatumire Rene Claude Niyonkuru umuhinga mu by'amategeko no gutunganya intwaro turi kumwe na Thierry Uwamahoro akora muri Societe Apps ngaha i Washington DC nashaka guha akaryo muri uyu mwanya Dukuze Concorde ari i Bujumbura mu Burundi Dukuze Concorde ku byerekeye ugusubira gutorwa kwa President Obama kwarakurikiranywe cyane ku isi ni Bujumbura n'abarundi ababishoboye bafise uburyo bwo gukurikirana aya matora barayakurikiranye uravye ngahi Bujumbura ubona abantu bavyakiye gute muri rusangi canke abakiri bato
eko nuko muvuze ubwo twashobora gukurikirana no kwangwa rya Obama uko ne yateye gutogwa ariko byasa n'ibyadutangaje rwose kuko zaje bajya kandi babiri ukuntu bari bigeranye mu biharuro ibyo bitamasonda haje twabona neza nda gutinda ariko Obama yarashobora gutogwa togwa kuri manda yiwe rero twebwe yaratunezereye bo ariko Obama afite ibibazo bagiye guhangana kuvuga nk'ibibazo by'ubutunzi urabona mu kiringo cyo cya mbere Obama yarahuye n'igihugu cy'ubutunzi ariko yarashobora kubyifatamo neza naho umenga ngaho muri Amerika byaragoranye gatoya kuko tugiye kurabanga bimwe bita udushomaje yarafashe ibiharuro birebi ariko Perezida Obama yarashobora kubyifatamo hanyuma nko ku byerekeye imigenderanire ya Amerika n'ibindi bihugu barabonye yuko Obama yagerageje turaze nko ku gihugu cya Irane yagerageje gukoresha ibintu by'ibiganiro ariko ntibyashoboye kugenda neza ngo ama mu gihugu cya Siriya nyine urabona yuko ibintu bitagenda neza kuko dusanzwe tuzi yuko utagira ubumwe za Amerika ari igihugu cyasura igihugu kera bacita ngo gendarme du monde rero yuko ubumwe cyakitiri gendarme du monde ariko rero yuko bikiri igihugu bizera yuko gifite ijambo iyi kukana amahoro umutekano ngaha ku isi harya twibuka neza yuko uwo muperezida Obama yashoboye kuronka $20 rero turaza yuko kugira ngo muri kiringo cyo cya kabiri azogira ibintu afashije bose ngaha mu isi bidasiyega mu nguvu y'ikinyonga cyane cyane mu mwumvi mutanu azabandanye ibyanzira yiwe yari yaratoye kugira ngo
Radio ya America I Washington DC tuliko tuganira ku vyerekeye gusura gutorwa kwa President Obama kuyobora America tukaba turi kumwe na Rene Claude Niyonkuru umuhinga mu vy'amategeko no gutunganya intwaro mu Burundi muri iki gihe ari mu Bubiligi turi kumwe na Thierry Uwamahoro akora muri societe Apps ngai Washington DC hamwe na Dukuze Concorde ari Bujumbura muri make Thierry tugarutse ngaha muri America umuntu aravye iki gihugu ukugene gifise imigwi itandukanye itora ari imigwi ifatiye ku bibazo byinshi ifise nkora mutima canke bifatiye no kurukoba harabavuga umuntu aravye nk'umugambwe wa Republika umuntu aravye ukugene Mitt Romney yagombye gushimikira cyane gusa ku bazungu mu gihe Obama yagize urunani rufatiye ku bava mu migwi itandukanye n'ubwoko butandukanye baba bazungu cyane cyane abagore n'abakiri bato ku ruhande rwiwe baba abirabure abalatino abakomoka muri Aziya hari abavuga ko umugambwe wa Republika udasubiye kwisubira ko ngo uhindure imigambi yawo uzogira ibibazo mu minsi iri imbere kwa amatora avyerekanye neza ko umuntu yitoza ngaha muri Amerika mu kandida adashobora kuzera gusa ku majwi y'abazungu mu minsi iri imbere ko bizogorana gutsinda ibyo ubibona gute wobisigira gute abatazi ico kibazo
huko bivuze today muri tumagatana na kandi asome kinyamakuru aho hari handitse ngo umugambwe waba Republican ngo sigari umugambwe w'abazungu w'abatama n'abagabo ubu rero umugambwe izo nabo bantu gusa ntishobora kuzotsinda amatora mu gihugu cyose mu myaka iri imbere tufashe ku biharuro ingene Obama yatsinze majwi y'abagore cyangwa abagore batarubaka yatsinze ku majwi 38%. Birabura abanyamerika aho bamutoye ku bice 93%. Hari abayahudi hari abaratino abajya abantu bava muri Amerika y'epfo mugabo baruse ubwene gihugu ngaha aho bose batoye Obama abakiri bato bose batoye Obama ku buryo ahanini ibiraje ariko usanga bifate nk'umugambi wa Republika bifate nk'ubujyanye n'abakenyezi babona ko badashyigikiye uburenganzira bwabo bashobora ku mugambi w'abademokrati ari bushyigikiye uburenganzira bwabo hata abantu bafite ngo baratino bajya muri Amerika y'epfo ababona ko umugambi wa Republika udashyigikiye bafasha abiwabo kuronka uburenganzira ngaha muri Amerika kuronka bino fitipa kuronka muri Amerika abo bose bashobora bashyigikira umugambi w'abademokrati bumva aba Republika rero mu myaka iri imbere ntibatahindura ukuntu imigambi yabo imeze ku buryo babona imigambi ifasha abakene ifasha by'ubutara class mayen ishyigikiye uburenganzira bw'abakenyezi tumenye iri kwirukana abandi bantu batari abazungu mu myaka iri imbere bizabagora gushobora gutsinda amatora
nawe Rene Claude muri make cyane hari abavuga ko Obama abanyafrika benshi baramwiyumvamwo kubera se wiwe yakomoka mu gihugu cya Kenya kumbe bakaba bibaza ko ari ikintu yari kugira cakarusho ku vyerekeye Afrika ariho benshi bavuga ko atakinini yakoze kubijanye n'inyungu za Afrika muri make cyane ko nari kwifuza ko tugira umwanya munini cyane mugabo uri ko sana ubuduherana abavuga gutyo abamunebagura kuri ico kibazo mubibona gute muri make
murakoze ibyo ni ibintu byagiye biragaruka mugabo jewe nabo twabivugana ko kuva gitogwa mu bwa mbere mu 2008 nani narabwira ko ari kutamenya neza Amerika ingene yubatse ego nivyo kuvyumvamwo kumva ko dufitaniye akantu kukwegerana cyane kubera se wakomoka mu gihugu cya Kenya nivyo nibiri muri kamere ka muntu mugo Obama n'umunyamerika yarewe muri Amerika kandi nawe nyene yarazi ko abanyamerika benshi bamurindiririye aho ko bazoraba ingene aha akajyo aha umwanya inyungu za Amerika ikindi cya kabiri bivana na politiki Amerika yashizeho aba abarepublika canke abademokrati ku butegetsi Amerika n'igihugu camaze gushinga umurongo mu bijanye na politiki yacu n'imigenderanire n'ibindi bihugu nk'uko nabivuze bishingira ku bintu byinshi umva kuba ari umuprezida afise umuvyeyi umwe akomoka mu gihugu cya Kenya babona ko bafise n'akabira kabirabure ku gace gato ntibituma aca ahindura iyo migambi yose muribuka ko nigihe yazamuye igihugu cha Ghana yarabishimikiye ko cyane avuga ati Afrika ibibazo mufise imigambi mushinga abanyafrika nimwe mutegezwe kujya imbere shiraho inzego nimwizere gusa abantu bakomakomeye shiraho inzego zibatuma Afrika ifata akadoza kayo mu minwe rero nkuko nari ndavuze mu ntango kwari kutamenya nta kintu twabonye twovuga ati Obama ntiyabyitayeho ntaho yari kurenza aho umurongo wa Amerika mu bijanye n'imigenderanire yayo na Afrika isanzwe igera kubera ndabivuge ndabisubira Obama ni umuprezida w'Amerika afise ibanga rya mbere ryo guharanira inyungu za Amerika aho zigiye hose ejo nizaba ziri muri Afrika nta kibyo buze yuko mu migenderanire ya Afrika na Amerika hagira igihinduka icyanyuma norangiriza kuko mwavuze ko mwanyu uri kuratujana uko ubutegetsi bwubatse mu bihugu byateye imbere muri demokarasi cyo kimwe no ngaha muri Afrika umuntu avuga ngo jewe kubera mbaye president ndashinze ibi utanga impumbero mugo kenshi ufatira kubyo abantu mukorana baba bakubwiye mu bantu be bari mu ntwaro ya Obama muri administration mu bantu bari mu bakorana mu bya politique aba partenaire politique cyane cyane nk'abo mu mugambi w'undi wa republicans kuvuga ko baba batsinzwe mugabo badafite icyo baterera mwanavuze ko mu nama nshinga mateka ari aba republicans bari no kuvuga abantu bose barahuriza hamwe bakavugana hanyuma bagashinga umurongo umukuru w'igihugu ashobora gutanga ibyumviro ngendegwa ko mugo kenshi na kenshi utwara igihugu cyateye imbere muri demokarasi ushira mu ngiro ibyiyumviro biba byavuye mu kumvikana aho mushira inyungu z'igihugu muri rusange
muri make dukuze concorde hari kintu washobora kuvuga ku byerekeye nk'ugwaruka bakiri bato nk'abari iyo muri Afrika naho mu Burundi ikintu Obama umwizero abaha bagashobora kubona ko ibintu bishoboka n'igihe wabari intambamye n'inzitizi ko ngangaha agitangura kwiyamamaza ku kiringo cha mbere mu kwiyamamaza abantu benshi babona kubera ari umwirabure ko atazoshobora gutwara Amerika uravye ugwaruka ubu abakiri bato babona ko yakoze ibyo abantu bibaza ko bidashoboka bamubona ngo akahe karorero bafise uwe mwizero mu majambo make cyane
ugaruka kwa Afrika ni kuvuga yuko bategezwa kuba nayo yuko byose bishoboka Obama yari umwirabure bawo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abirabure bafise ibitikiri bitoya cyane ariko murabona yuko Obama yashoboye gutorwa ari umwirabure mu bazungu benshi rwose rero bitwereka yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari demokarasi ari akarorero ka demokarasi nunga muri Afrika yose bishoboka
murakoze cyane twari kumwe na Thierry Uwamahoro umurundi akora ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington DC muri Societe Arts twari kumwe na Rene Claude Niyonkuru umurundi umuhinga mu by'amategeko no gutunganya intwaro muri iki gihe ari i Brussels mu gihugu c'Ububirigi kumwe na Dukuze Concorde ari Bujumbura mu Burundi twatwari ko turaganira ku byerekeye ugusura gutorwa kwa President wa America Barack Obama hamwe n'insiguro n'inkurikizi bifise ku byerekeye imigenderanire hagati ya America n'amakungu hababura ya niyo biza twashimikiye ko na karere ka Afrika turabashimiye cyane kuri kiganiro murakoze
murakoze
murakoze namwe
murakoze